mwakoze na mwebwe mweko.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuhuza, mbaye ikaze mu makuru yacu yakakanya. Mu Burundi, leta yakuye ku rutonde rw'abakozi ba leta abantu 750 bahembwaga badakora.
Hari igisata cy'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba bari ku kivi koko. Birashika rero ugasanga umuntu arahembwa mu ngaba mu Burundi ariko arakora nk'umutore.
Uwo ni Tade Ndikumana, ni minisitiri w'abakozi ba leta mu Burundi. Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma yuko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya Ebola muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya Ebola muri Republika ya Demokrasi ya Kongo yamenyekanye ni nyuma y'iminsi mike icyo cyorezo cyongeye kwaduka mu mujyi wa Mbandaka uri mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Nyonga.
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitahamagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko uwo ari umupfasoni w'imyaka 25 yari muramukazi w'umuntu wa mbere yahitanywe n'icyo kiza. Yatanguye kwerekana ibimenyetso by'iyo ndwara iminsi 12 imbere y'uko yitaba Imana. Uwa mbere yahitanywe n'icyo kiza yatanguye kwerekana ibimenyetso ku itariki 5 yo ku kwezi kwa 4, yamara ntiyarondeye kwivuza mu kiringo kirenga indwi yitabye Imana ari mu kibanza abantu bavurirwamo Ebola. Haheze iminsi 16 abantu batari munsi 145 barahuye mu kibanza kimwe n'abo bantu babiri banduye Ebola. Amagara yabo akaba ariko akurikiranirwa hafi. Ikiza cha Ebola cyari yadukije muri Kongo inshuro 13 imbere yaho harimo hagati y'umwaka 2018 n'umwaka 2020 mu buseruko bw'igihugu aho cyahitanye abantu bagera ku 2,300. Icyo kiza cyaheruka kwiyadukiza mu kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2021 mu buseruko bw'igihugu. Icyo gihe cyahitanye ubuzima bw'abantu 8.
Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Fidel Nyonga barakomeza.
Umwe mu bimukira yarahasize ubuzima, abandi 26 bakaba bataratorwa gushika muri aka kanya. Iyo mpanuka y'ubwato barimwo yabaye ku munsi wa mbere kuko bizatangajwe uno munsi n'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi b'igihugu cya Espagne. Barashoboye gutabara abantu 34. Ubwo bwato bwari buvuye muri Sahara yo mu burengero intara Maroc yiyitirira, butwaye abimukira 60. Abimukira batabawe bashitse ku kibuga cy'indege cyo ku mazinga ya Canary igihe cy'isaha zine zo mu gitondo uno munsi wa kabiri. Abari muri ubwo bwato bose baturuka muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara. Ubundi bwato bubiri bwari butwaye abantu bagera kuri 63, bwari mw'abana babiri, bwaratowe buriko bureremba mu mazi y'ibahari Atlantique mu bumanuko bw'amazinga ya Canary. Abari muri ubwo bwato bwombi barashoboye gutabagwa. Amazinga ya Canary yarakoreshejwe cyane mu myaka ya vuba n'abimukira bagerageza gushikira karere k'Uburaya.
Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Bushinwa, umujyi wa Beijing watangije igikorwa cyo gupima abaturage bahutuye bose uko ari 21 million bapimwa COVID-19 kugira ngo birinde ko uwo mujyi ushyirwa mu bihe bidasanzwe. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Inyuma yaho abajejwe amagara y'abantu bari baratanguye gupima abantu mu kigwati kibamwo abanyagisagara benshi cyane cha Chaoyang ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi babandanyije ibikorwa byo gupima abanyagihugu mu tundi duce 11 twa Beijing kuri uno munsi wa kabiri. Bamwe mu baba mu gisagara cya Beijing bavuga ko bashigikiye umugambi wa leta wa COVID-0, bavuga ko bashigikiye ibikorwa leta irimwo byo gupima abantu ku bwinshi mu ntumbero yo gutuza icyo kiza. Bavuga ko ingingo ya leta iheruka aho bashira igisagara cya Shanghai mu bihe bidasanzwe yaje mu buryo bwa gihutihuti, bituma ingingo zimwe zidakurikizwa neza, cyo kimwe n'ibikorwa bijanye nazo. Ababa mu gisagara cha Beijing bavuga ko mu gisagara cyabo bitazogenda uko kuko igisagara kiriko kiritegura neza mu gihe leta yofata ingingo yo guhagarika ibikorwa byose. Bavuga ko babona ko leta yiteguye neza kuko yategekanije ibitanda, ibirengeti n'ibindi bikoresho abantu nk'abakenyezi bakenera. Abategetsi basaba bashimitse abanyagisagara cha Beijing gukorera muhira ni mu gihe batanguye guhagarika ibibanza bihuriramo abantu benshi nk'ahantu ho kunonora imitsi no mu nyubakwa zo kurabiramo amasinema. Kugeza ubu bamaze gutora abantu 70 bonyene banduye uwo mugera kuva mu ndwi iheze, harimo 33 bawutowemwo kuri uno munsi wa kabiri. Igisagara cha Shanghai cyo kibandanya kurengerwa cyane mu bikorwa byacu byo gutuza icyo kiza. Ni mu gihe baheruka gusanga abantu barenga 10,000 baranduye uyo mugera. Kuri uno munsi wa kabiri hakaba hitavye Imana 51.
Barakoze Oriani Tangishaka na Fidele Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yakuye ku rutonde rw'abakozi ba leta abantu 750 bahembwaga badakora, byatangajwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta mu kiganiro giranye n'abanyamakuru. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Ubushikiranganje bujeje kwitaho akazi n'abakozi ba leta bwatangaje ko bwijukiye kurondera no guhagarika abakozi boba bahembwa badakora. Muri raporo yashize habona yivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atandatu aheze, umushikiranganje Tade Ndikumana yemeje ko abakozi nkabo basahura leta ari benshi. Yavuze ko bakwiye no gushengezwa mu butungane. Ndikumana yavuze ko amaze kumenyekana abarenga 750, abenshi muri abo bitavye Imana imishahara yabo ikaguma isohoka igatwagwa n'abandi abahinduye akazi canke abahembwa kabiri kubera ukwiyenda ku imashini nyabwonko canke bigakogwa n'ibigira nkana n'umukoresha.
Hari igisata c'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba ari ku kivi koko. Birashika rero basanga umuntu arahembwa mu ngaba mu Burundi ariko arakora nk'umutore, naco gituma amadosiye y'abakozi 750 yahagaritswe. Icyo gihe cyo duhagarika imishahara kugira ngo tubanze turabe neza yuko umukozi ariko arahembwa ariko arakora koko. Ni muri iyo ntumbero nyene sura tukaraba mu madosiye yuko impamyabushobozi abakozi baba bazanye arizo zemewe n'amategeko. Icyo gituma hashoboye kwinjira mu kigo cya leta amafaranga agera 2,632,393 n'amafaranga 22.
Ikindi ubwo bushikiranganje bwahagurukiye no kugwanya ihagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cyane cyane mu bisata by'abaganga n'abarimu bagize ibice birenga 50% by'abakozi ba leta baharugwa mu 280,000 hatarimo abasirikare n'abapolisi. Aha Tade Ndikumana twari ubwo bushikiranganje yemeje ko ibiganiro ari byo bitegerezwa gushigwa imbere.
Icyo gisata cy'ubugenduzi kirumvikanisha abakoresha n'abakozi kuburyo amadosiye 68 yashoboye gutorerwa inyishu ikagenda neza. Isaza cya gatatu cerekeye ibiganiro mu kazi. Uwo mugure rero warashoboye gutunganya ibiganiro bitari bike bigera ku 52 kugira ngo amatati aba yadutse hagati y'abakozi n'abakoresha atore inyishu bitarenze kuja muri yegeregere nta njyane zihari.
Ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwongeye ko kuburiko burategura politiki itomoye y'akazi n'amagara meza. Bavuga ko uwo mugambi uzotuma abakozi baba abo mu bisata byigenga canke vya leta bategekanirizwa kazoza bose bakavugwa neza kandi yakirindwa n'amasanganya hitana ubuzima bw'abakozi mu kazi kaminsi yose. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi ahamagarira abakozi bose mu gihugu baba bikorera utwabo canke abakorera leta leta kugwiza umwimbo kugira ngo bazoshobore kongegwa umushahara kuko kuri we umukozi abegwa n'impembo udakora nawe akabegwa n'ibihano yizeza ko gutunganya ukunganisha imishahara ku bakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bigeze kure kandi ko atawuzorenganywa uwo mugambi ukazotangurira mu barimo bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye kuko aribo bamye basaba ko imishahara yabo yosubigwamo ikisununura maze ikanganishwa n'iyabandi nk'abacamanza. Yaboneyeho akaryo ko kubwira abakozi ba leta ku munsi mpuzamakungu wabagenewe wimuriwe ku munsi wa mbere uza itariki zibiri aho guhimbazwa ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu nk'uko bimenyerewe kuko iyo tariki zoshika ari ku munsi wa Mungu. Pye Clavier Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Leta y'u Rwanda iratangaza ko mu minsi ya vuba igiye gushyiraho ikigega kizafasha abari mu rwego rw'ubuhanzi. Iravuga ko uru rwego ruri muzakubititse cyane mu bihe bya COVID-19, ariko abahanzi nabo barasabwa kwishyira hamwe kugira ngo kubafasha bizabashe koroha. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa.
Uhereye ku bisobanuro by'abahagarariye inzego zifite aho zihuriye n'ubuhanzi bwumvikanisha nta shitiko urwego rw'ubuhanzi rufatiye runini umuryango rubarizwamo ku ruhande rw'u Rwanda kuva mu bihe byo hambere no kugeza ubu abahanzi ntibahabwa agaciro. Ahanini bishingira ku muco wabo bigatuma umuhanzi bahora bamubona nk'umuntu uciriritse. Iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu zatumye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo byari bimeze nabi abo muri urwo rwego bararushijeho kuzahara. Magingwa ya aho muri uru rwego leta ivuga ko itabatereranye. Bwana Imabure Twahirwa, umuyobozi mukuru muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco, avuga ko inzego zifite aho zihurira n'ingengo y'imari ziri guteganya gushyiraho ikigega cyihariye kizita ku bahanzi, ariko nta gihe ntarengwa atanga kizagiraho n'umubare w'amafaranga bazashyiramo ku ikubitiro.
Tubyigaho kugira ngo icyo kigega gishyirweho, none washyirweho n'amabwiriza akigena kugira ngo abahanzi n'abakora muri iki gisata cy'ubuhanzi bagere kuri ayo mafaranga kugira ngo bakore ibintu bihangwa imirimo bibagirira akamaro bitabagoye. Biracyibaho rero igihe cyose nibimara gusohoka bazabimenyeshwa bumve n'uruhare rwabo. Ayo mafaranga urumva ntabwo ari amafaranga umuntu aha umuntu gutya barayamuha kugira ngo bizamure urwego arimo nk'uko byakozwe mu nzego z'amahoteli n'ibyo byose. Tumvaga no muri inganda ndangamuco bigomba gukora. Mu bantu bakubititse cyane muri iki gihe cya COVID-19 urugo rw'abahanzi ndumva rushobora kuba mu Rwanda. Turumva rero ko mu mezi make iyo nkuru izasakara kandi turabyizeye.
Uganiriye n'abahanzi batandukanye kwishyirwaho ry'iki kigega basobanura ko bari bakinyotewe bakavuga ko kizaba ari inkunga ikomeye mu iterambere ryabo. Intore Jean de Dieu Tuyisenge ni umuhanzi w'indirimbo nyinshi zibumbatiye insanganyamatsiko zimenyesha politiki za leta. Aravuga ko gushyiraho ikigega kibitaho bizababera urufunguzo mu bigo by'imari bitashoboraga kubagirira icyizere mu nzira zo kwaka inguzanyo ngo biteze imbere.
Nubwo bitangiye ari iki kigega ariko ngira ngo bizafungura n'amabanki, nabona hari aho byakunze nk'icyo kigega leta yashyize kabona hari umuntu hanze wahawe amafaranga agakora rwumu akayigurisha, bizatuma na ya mabanki afunguka ibone ko no muri creative industry bakwiye gushoramo amafaranga kuri ubwo buryo bwafasha abahanzi. Mu byukuri kugeza ubu ngubu nta banki ishobora kuguha amafaranga kubera igihangano cya wakoze cyangwa kubera umushinga ufite uteza imbere ubuhanzi udafite indi ngwate itari igihangano. Kugira ngo baguhe amafaranga no ukore umushinga ariko ukerekana ahandi hantu uzishyura kubera ko bagaragaza ko ubuhanzi bwacu butizewe.
Madamu Janvier Mukampunga, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda, nawe asanga iki kigega cyakwita ku iterambere ry'umuhanzi ari ngombwa, na cyane ko hari n'izindi nzego zashyiriweho uburyo bwo kuzitaho.
N'abahanzi rero kubera intege nke bagifite mu gihugu, kwihuza, gukora ibifatika, kubahuza n'amasoko, ni ngombwa ko icyo kigega cyajyaho. Kigiyeho cyadufungura, abahanzi bakabasha kukigeraho, bakabasha gutunganya ibihangano byabo, bakabasha kugera ku masoko yo mu karere ndetse n'amasoko mpuzamahanga, bityo ubushobozi bwabo bukubako kugeza igihe nabo ubwo bazageraho bakigira bakikorera ikigega cyabo ubwabo.
Ku rundi ruhande, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi agasaba mbere na mbere abahanzi kwishyira hamwe bakareka kuba banyamwigendaho.
Ikintu cya individualism cyabayeho mu buhanzi kuva bwaho mu Rwanda nicyo cyatumye bukomeza gucika intege, tukaba twibaza ngo ubu niba Nigeria ifite uruganda rwa filime rwinjiriza igihugu ntibuka pourcentage, abandi bagakora ibiki? Kubera iki bafite urwego bakoreramo bahuriramo? Bitanga imbaraga rero individualism rwose, nta kintu imara, imbaraga ziratakana. Inzego zishaka gukorana nabo ntibabona aho bababariza, n'ubumenyi ntibwiyongere. Ni inyungu nyinshi cyane
zirimo kwishyira hamwe kw'abahanzi.
Leta y'u Rwanda itangaje iby'iki kigega cyakwita ku iterambere ry'abahanzi bihurana n'umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umutungo bwite mu by'ubwenge. Itegeko rigenga abahanzi n'ibihangano byabo rimaze imyaka ririho mu Rwanda ariko risa n'iryisinziriye mu bitabo kuruta kurishyira mu ngiro. Kuri Intore Tuyisenge agasanga mu kubateza imbere niyo ngingo abakoresha ibihangano byabo binyuranyije n'amategeko bakisuzumye.
Nkuko ntashobora kuza ngo njye mu isambu yawe mbe nacamo igitoki cyangwa ngo njye ahantu wahinze ibigori byawe mbisarure cyangwa ngo ninza nsanga imodoka yawe iparitse ku muhanda nyifate nyitware, ni nkuko nawe udakwiriye gufata igihangano cyanjye ngo ugikoreshe mu buryo bukubyarira inyungu kandi njyewe nyiri igihangano nta kintu kimariye.
Mu cyerekezo cy'imyaka itanu inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda irateganya gushyiraho inzego zihamye z'abahanzi. Irateganya kandi ubufatanye n'abandi bahanzi mu karere no hanze yako no gukomeza kwiyubaka kuko ikora itaragira ubuzima gatozi kubera guhora batatanya umubare wa nyawe w'abahanzi mu Rwanda n'uzwi. Icyakora inama ibashinzwe ivuga ko bibumbiye mu ngaga zigera kuri zirindwi, ebyiri muri zo urw'abanyamuziki n'urw'abanditsi b'ibitabo nizo zifite ubuzima gatozi gusa. Ehabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera ngo ni abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruga mana
shofe wenda abona ashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mbiye tu ni bugo
ndiyo bugo
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje. Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa kuri iki cyumweru yongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu mu gihe cy'imyaka itanu atsinze uwo bari bahanganye Marine Le Pen. Ese gutsinda kwa Macron bivuze iki ku Banyafurika? Mugenzi wacu Fide Niyongabo yabiganiyeho n'umunyamakuru akaba n'umwanditsi David Gakunzi utuye mu Faransa na Jean-Marie Ntahimpera umwarimu w'itangazamakuru utuye mu gihugu cya Mali.
Ku by'ukuri ni navuga yuko ari intsinzi ishimishije kuko murazi yuko Marine Le Pen ari mu banyapolitike bafise uko bumva demokrasi, bamwe bateye urutoki abavamahanga kandi ari abantu usanga bagiraniye uburenganzira bw'abantu bava hanze, uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abajene, kandi ari abantu igihe cyose bagiye kuri pouvoir muri histoire y'Iburaya bazanye intwaro mbi kandi bazanye n'intambara. Abahistoire baraza abantu nka ba Mussolini ko batigeze bazana ibintu byiza Iburaya. Urumva rero instabilite kandi nkuru ku by'ukuri nziza ishimishije kuko stabilite izoguma mu Bufaransa.
Nawe Jean-Marie Ntahimpera, mu karere uturuyemwo urimwo ko muri Afurika mu burengero muri Mali, igihugu kivuga ururimi rw'Igifaransa, mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa muri ako karere byinshi byahoze bikononijwe n'Ubufaransa, witegereza ubona aya matora uyabona gute n'abantu bayabona gute aho uhereye?
Murakoze. Yamerereye ngaha muri Afurika y'Uburengero, abantu barakwirikiranye nyine kubera nyine Ubufaransa ari igihugu cyakoronije ibihugu byinshi byo ngaha, yaba Mali, yaba ibindi bihugu byo muri akarere, kandi urumva gifitanye imigenderanire ikomeye cyane n'ibyo bihugu nyine byagize yaba bikoronije. Urumva amatora nyine abaye barayakurikirana nyine bakaraba ibidamu kubera ibidamu biragira biragira icyo twita amakompetanse mu mwuzo kuri politiki n'ingene imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'Uburaya mu bisanzwe andi na hano n'ibyo byo muri Afrika y'uburengero utavuga ko nawe yakurikirana ariko nta bisho bisho byinshi babishyiramo kubera bibaza ati uzatoza umukuru w'igihugu w'ubufaransa umukuru w'igihugu wo muri mari cyangwa w'ibihugu bya afurika bagira ati ibyo aribyo byose uzatoza wese azoza bigira intuzeye arondera intuzeye akorera ubufaransa arondera intere z'ubufaransa n'abaza arondera intere z'abanyafurika ni uko bayibora ariko nibaza yuko umuzeye kuba makoro yaratsinze nibaza yuko ari inkuru nziza kubera Marine Le Pen nk'uko umuzeye yakomeje kuvuga radiyo ko ari umuntu ubata umwe kene duwate adakunda abantu bava mu mahanga kandi twatoze yuko mu Bufaransa ari abantu benshi bava mu bihugu byo ngaha za Senegal za Mali kandi abantu bari mu Bufaransa no muri bihugu bafise bava ngaha baratera cyane mu iterambere ry'igihugu nk'igihugu cya Mali bisigura rero yuko bibaza yuko iyo Marine Le Pen atsinda byo gutuma haba guhungabana k'imigenderanire yari hapanze naho muri imyaka yeze imigenderanire itahise abiri iza no kuva matoratwara muri iyi myaka ibiri itahise ateze ariko yaba yuko Marine Le Pen atsinze imigenderanire ahubwo yari gutuma imera nabi cyane rero yaba yuko kuba Marco yari atsinze ari bituma bagira ati turaza ko yatwaye turaza ko twabanye donc bigatuma bagira ati tuzoguma tuganira nabo tuzimanye no tuvaga tuzimanye uko ameze n'icyo yumvira kuri Afurika rero nuko ndabibona.
Marine Le Pen naho yatsinzwe yaronse amajwi arenga 40%, bivuze iki kuri politike y'Ubufaransa? David Gakunze,
biri mu kibazo kuko imbere ya Marine Le Pen hariho se wiwe yitwa Jean-Marie Le Pen. Muri mwaka w'2002 Jean-Marie Le Pen arahiganwa na Jacques Chirac, mugabo muri deuxième tour akwiza amajwi 20% gusa. Urumva rero imyaka 20, umukobwa wiwe Marine Le Pen yagwijije kabiri amajwi ya se wiwe. Ibyo rero bisobanura yuko mu gihugu hari ibibazo bitigeze bitorerwa inyishu. Si ukuvuga yuko ari Macron gusa atabitoreye inyishu, mugabo hamaze imyaka 20 ibyo bibazo bidatorewe inyishu. Ibyo bibazo rero kenshi ugasanga ibibazo byerekeye ubukene, kuko abantu batoye Marine Le Pen benshi n'abantu babahuriye n'abapfuye cyane cyane. N'abantu rero bafite ibibazo by'ubukene, bafise ibibazo by'ubutunzi. Ibyo bibazo rero byagiye byiyongera ko uko imyaka irengana. Mugabo nibaza ko hariho n'ikindi kibazo cya propaganda. Murazi ubu turi mu bihe hariho amarezo sosiyo. Ayo marezo sosiyo rero bijyana na propaganda n'ama fake news menshi. Ibyo rero bigakoreshwa cyane cyane n'abantu muri extreme right. Ugasanga abantu barimo barayinjiyemo n'amapropaganda menshi cyane, abantu ntibabe bakiraba realite uko imeze, mugabo bagakurikirana ibyo bumva, kandi hakabamo na politike yo kwinjiza mu bantu kutizerana, kutizera abanyapolitike no kutizerana. Ibyo rero akaba ariho extreme right kifatira ubukene, kutizera abanyapolitike, hamwe rero n'ibintu byo kamabwa yuko ibibazo byose mu Faransa biva mu bantu baba imigre. Ibyo nabyo akaba atari byo, kuko amashifre ekonomike yarerekana yuko aba imigre bazana ubutunzi, babaho ubutunzi bwinshi kurusha Ubufaransa, kurusha ibyo bakura mu Bufaransa. Mugabo rero urumva afatira kuri ibyo bintu bitatu: immigration, ubukene, hamwe na propagande. Ugasanga rero nibyo yafatiye ko hariho agashaka kenshi muri iki gihugu kariho kuva Macron aza ku butegetsi. Mugabo katanguye ku gihe cya Sarkozy, karabanzanye ku gihe cya Hollande. iryo shabu rero ridatorewe inyishu hashobora kuba ikibazo cyane kirengeye ubutwari bwa Macron.
Turaza kubigaruka ko
cyerekeye demokrasi.
Tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent Uwimana. Uratwumva Innocent?
Ko ndabumva cyane.
Innocent uri he?
Birano gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Icyumviro cyane cyane kuri iyo nsinzi Emmanuel Macron yari yarose, insinzi ku Bafaransa bose na twebwe n'abandi bose kubera atwarira neza Abarundi, hama tukavuga ati uwo bariko bahiganwa yabonye yuko atakanenge karimo yuko amajwi yasaruwe neza, tukasaba yuko karika twarira neza yuko nunga mu karere hose twamaze kubishyira hano hose yuko areka twara neza. Je ndibaza ku bantu bavuga ururimi rw'Igifaransa mu karere hose kata ibibazo bihari kubera yatware neza Abarundi bamuseye bamwizeye, kandi n'ubu arushiza gukora ibikorwa byiza cyane nga mu benegihugu nga mu Bufaransa.
Murakoze, turabashimiye ku cyo umuriro cyanyu Innocent. Macron naho yatsinze azoyobora igihugu ciciyemwo ibice, David gakunze mubona bizomworohera gutwara mu gihe bimeze gutyo, cyane cyane hamwe umugambwe wiwe wotsindwa mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu kwimirije.
Jenny wa zanyu ko Macron n'umunyapolitika kiri jeune afite imyaka 40 niho kinari kwiza irenze ko indukeya urumva rero hariho experience ariko araronga, kandi nibaze ko ari umuntu afise ubwenge afise capacité yo kwiadapta no kumva yuko ibintu byahindutse ko ategereza guhinduka. Yaranabivuze yuko nawe azohinduka muri programme yiwe, ntiye gusa programme ya liberalisme économique mukabo agashyiramo ibyerekeye aspect social hamwe na ekoloji, kuko urumva nko mu urwaruka ntirwamutoye ntirwaje gutora cyane kuko rwavuga yuko ibyerekeye ekoloji bitagiye muri kampanye.
Umuntu yavuga ibyerekeye ibidukikije
vara ku byerekeye ibidukikije, kandi akaba ari icyo kibazo cya mbere i Buraya usanga urwaruka ariko rushyira imbere. Nawe yavuze yuko rero dutangurira gushyira icyo kibazo imbere, hanyuma n'ikibazo rero sosiyale cy'abo bantu bakene akagira abagenewe gushyira imbere, kuko kera muri vision y'iwe liberale yavuga yuko mu gihe habaye ubutunzi mu gihe igihugu gitunze haca haba ibyo yita ngo rushyerma, ndumva abatunze kubera batunze kurusha ngo bice bituma n'abakennye batera imbere. Mugabo experience yarerekanye yuko atari necessairement bitagenda necessairement gutyo totalement. Donc apparemment yarabonye yuko ari ikibazo, kandi yaremeye yuko kuri discours yavuze cyo yuko azofata uwundi murongo, kandi je nibaza yuko ari umuntu afite ubwenge kandi akikijwe n'abantu afite ubwenge bakunda igihugu cyabo, donc bazogira adaptation kugira habe umutekano iryo shavu rihave, kandi iyo menace extreme droite ntibandangire ngaho kuko ikibazo ku Bufaransa kandi n'ikibazo ku Burayi.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ni kuri ubwo butumwa dusoreje wa makuru yacu kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe, naho mukanya isamu ya n'igice.